kirundi culture amakuru mu kirundi
Tukumugoro wako wa gatanu ni tariki ya 25 kwezi kwa kane 2025 ndabaye mwiriwe ncuti bagenze mwanza mwumviza ibigano vya radio indundi kuritire numwanya wa makuru mu kirundi amakuru agizwe n'izingingo nkuru nkuru zikurikira hari umuntu w'umugabo yaraye yishwe mu ijoro ryo kuri uyu wa kane ku mutumba rushemeza ni muri komine n'intara ya Bururi amakuru ava kuri uwo mutumba avuga ko hari umugabo yishwe uyundi bapfuye igiti umwe yashaka aguca abanyagihugu kuri uwo mutumba basaba guhana wagijwe icaha hisunzwe amategeko ariko umuntu arunga hibururi bemeza ayo makuru bahamagarira abafitaniye amatati kwitura ubutungane hakwihanira umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye haranegura kwamwe mu mashiramwe atanga imitahi idasubizwa kugwaruka witeze imbere kabarutera kamo gushikiriza ayo mafaranga umugwi w'igihugu ujeje guteza imbere imigambi y'ugwaruka payeje ni nyuma y'imyaka 4 umaze tanguye ibikogwa ivyo akaba bivugiye mu ikwaniro ry'ugwaruka ku nshuro ya kane kumugwa mukuru wa politike igitega tabo kigenga ingo n'imiryango mu Burundi kigiye guhinyanyurwa ivyo bikavyizwe byongera biremezwa ni namashikiranganje yakoranye ku munsi wa gatatu mukaza kumva ingena bisigura umunyamabanga mukuru wa leta Jerome Niyonzima muramenyere ku munsi wa gatanu tubashikiriza inkuru ijanye n'imico kama no munsi tugabandanya ubumenyi n'ubuhinga kama ushimikiye ku buvuzi bw'inka n'iterambere ryo mu Burundi nko mu karere burimwo izi n'ingingo nkuru nkuru kanya twinjira mu idoni ndo yazo
radio indundi culture
nongere ndabahe mwiriwe Koffi Olivier Bintwari kamfasha mu ngabwe y'ivyuma dio done ni yanzika meje ndabashikirize mwarimeje kuvyumva mu ngingo nkuru nkuru ko ari umugabo yaraye yishwe mu ijoro ryo kuri uyu wa kane uko mutumba rushemeza ni muri komine n'intara ya Bururi amafuru ava kuri uyo mutumba avuga ko yari umugabo yishwe uyundi apfuye igiti umwe yashaka guca aho umwe yakubise yongera araniga acarapfu bwo nyene abanyagihugu kuri uwo mutumba basaba guhana uwagizwa icaha hisunzwe amategeko mu ntwara hibururi bemeza ayo makuru bahamagarira abafitaniye amatati kwitura ubutungane hakwihanira gushika ubu ngo yagijwe icaha akaba afungiwe mu gasho ka komisari ya hibururi nayo matohoza akaba bandanya inkuru twayikesha mugenzi wacu Serge Sindayigaya akorera ngaho mu mwanuko bw'igihugu abanyororo 98 bari mu busho butandukanye mu makomine y'intara nibo bamaze kumenyekana ko bakubaguwe muri aya mezi atatu aheze bazira kutagira amahera bise ayibuji ivyo bikaba vyashikirijwe n'ishirahamwe rigwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu Arshoto kuri uyu wa gatanu mu kiganiro gihaye abamenyesha makuru muhuza bikogwa w'iryo shirahamwe Vianney Ndayisaba avuga ko uyo mugenzo uhungabanya gato y'akazi na muntu agasaba inzego z'igihugu cyane cyane z'ubutungane gukuraho u Burundi ico bita ibuji kurikira Vianney Ndayisaba
muri amezi atatu aheze kuvuga mu kwezi kwa mbere kwezi kwa kabiri kwezi kwa gatatu uwo mwaka wa 2025 byaragenzuye kwata kazi na muntu kifashe mu busho bw'amakomine n'intara tumaze kugenda tugenzura twasanze byukuri hari ikintu gihunga abanyagati kazi na muntu ishyamwe yacyo toshimye gushikiriza inzego z'igihugu cyari cyane ubwo bw'ubutungane ndetse n'icyo twita ministere publique ubwego kwita amaparike abaprokirere ndetse twagishikiriza n'igisata kijejwe ibya amategeko mu rwego rw'umukuru w'igihugu kugira ngo ibi bintu babikorere ko tugomba iko ibintu bihinduka aho twasanze mu busho butandukanye bugize igihugu cacu kwita ama busho bw'amakomisari ya gipolisi mu makomine mu ntara hariho umugenzo uhungabanya agateka kazi na muntu wamaze kwimonogoza urabakaranda aho umuntu afunzwe agiye mu gasho abanyororo bagenziwe bamukubagura bakamukubita bamwaka ikintu bita ibuki icyo kintu bitwibuji rero akibuze umunyororo arakubitwa gushika naho maraporo duvise ataroze guhera ku 10,000 gushika ku 30,000, 50,000 ndetse 100,000 nabi wabo bamugemuriye injye bamushiriye ntashaka kuzirya baca bazi mwaka akaba ari bo bazirya abanyororo basanzweho ni kuvuga yuko turashaka iki kintu cyitwa ibuji gituma habaho gufata abantu bunyamaswa muri eshoto ko gifutwa burundu iki turaciyamirije kuko kiri mu bintu biyunganya abatakazi na muntu ufata umuntu bunyamaswa kiri mu bintu gihotera umuntu
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye haranegura amwe mu mashirahamwe atanga imitahe idasubizwa kugwaruka guteza imbere aho ayatera kamo gushikiriza ayo mafaranga umugambi w'igihugu jeje guteza imbere igambi y'ugwaruka payeje inyuma y'imyaka 4 ruri muri ico gikogwa ubaniro ry'ugwaruka ku nshuro ya kane ku mugwa mukuru wa politike igitega kuri uyu wa gatanu urongoye payeje yavuze ko imintamba mizi itabuze ariko umukuru w'igihugu yasavye ugwaruka rumaze kugira aho rushitse gufasha urundi agitega twakura mugenzi wacu wa ati nta nguvu
inyuma y'imyaka ine umugambi w'igihugu jejwe guteza imbere imigambi y'ugwaruka paeje mu ncamake kuva igenekezo rya ndwi na mukiza umwaka wa 2021 umwanze ubayeho ugwaruka gwarungutse ibikorwa byago birashimwa umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yasabye ubushikiranganje bwose gukora bwisunga uyu mugambi paeje uguma hafi ubwo gwaruka ujejwe bagakora gutyo nk'umuryango aho yasabye ubwo gwaruka rumaze gutera imbere mu iterambere gukwega ubwo rundi rugikwega ibirenge rutaraja ku murongo ubereye w'iterambere yagarutse kandi kuvyugwaruka rumaze kurangura bidasanzwe harimwo imbaburanyabwonko n'ipomo iduza amazi atamuyagankuba ukoresheje ararika ubwo gwaruka kwijukira n'ibindi bisata bitaratera imbere harimwo guhingura ubutare guteza imbere ibibanza by'abamukera rugendo hamwe n'ibijanye n'ubuhinga ubumenyi n'akaranga harimwo muziki gutyo umuntu wese aha gaciro ubumenyi n'ubwenge mu kudandaza yiteza imbere muri iryo koraniro rigira kane ryahuje ugwaruka rurenga 800 ruturuka mu ntara zose z'u Burundi ku nshuro ya kane ku mugwa mukuru wa politike Ngendakumana Xavier arongoye umugwi ujejwe kugenzura ibikorwa vya paeje yamyinshije ko nubwo ugwaruka gwakoze bigashimwa rwagiye rurahura n'intambamyi zitandukanye zigizwe no kutaronka imbuto zirobanuye umwavu n'imiti y'ibiterwa mu gisata c'uburimyi hamwe n'ikiza cateye mu bworozi bw'ingurube mu ntara za Kayanza na Ngozi mu bindi bisata yashikirije ko amabanki atoroheje ubwo gwaruka hamwe n'amakoperative yononye ingurane yahawe umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yadomye kandi urutoke ku mashirahamwe atanga imitahe itazokwishurwa kugwaruka igikorwa gisa n'ivyo payeje urangura atera kamo aya mashirahamwe ko ubwo buryo bwoshikirizwa umugambi payeje uriko uratera imbere bigaragara kandi aca yemeza ko umugambi payeje ugiye kuzokwamaho anise ntanguvu yitega kado indundi kituro
anise ntanguvu rakenu igitabo kigenga ingo n'imiryango mu Burundi kigiye guhinyanyugwa ivyo vyizwe vyongera biremezwa n'inamashikiranganje yakoranye kuri uyu wa gatatu umunyamabanga mukuru wa leta avuga ko ingingo zigize ico gitabo hibonekezamwe utunenge Jerome Niyonzima amenyesha ko iyo nteguro izozana bishasha mu gukoresha ubuhinga bwa none mu bijanye n'inzandiko ndangamuntu we mutegetsi yemeza ko ibwirizwa rigenga amatungo yabubakanye n'irijanye no gutorana bizokwigirwa hamwe kurikira Jerome Niyonzima
muri iki gihe biragaragara ko muri ivyo vyandikishwa harimwo utugorane kuko hari abandikwa habiri hari inzandiko ndangamuntu zisubigwamwo iyo zatakaye hamwe rero no gucura izamagenge kimwe naco nuko bikenewe ko ibiharuro vyerekeye inzandiko ndangamuntu vyandikwa mu buhinga bwa none integurirazana bishasha gukoresha ubuhinga bwa none mu bijanye n'inzandiko ndangamuntu guhabura amatari ububasha bumwe bumwe bwari bufiswe n'umushikiranganji mu ntumbero yo korohereza abarundi kuduza urugero rw'imyaka yo kugira ubugeni wakaryo abashaka kubakana kwitorera ingene bazotunganya amatungo yabo gushinga igisata kijeje inzandiko ndangamuntu mu buserukizi bw'u Burundi mu makungu n'amashikiranganji imaze guca hirya no hino iyo nteguro yasanze umuryango ari wo muzi wa vyose mu gihugu c'u Burundi birakenewe rero ko uhumvirizwa ivyiyumviro vy'abegwa n'ibibazo vyose biboneka mu miryango kubera yuko ibwirizwa rigenga amatungo yabubakanye ingene aganzwa ugutorana no kuraga amatungo rifitanye isano cane n'iri rigenga ingo n'imiryango ni ngombwa ko ayo mabwirizwa uko ari abiri azocaza kugira ngo yigigwe rimwe
Radio Indundi Culture
Hadi nundi kiritira makuru yacu arabananya ku isaha 12 n'iminota 28 Burundi mu myaka 3 iheze ideni igihugu gifise igiyongeye ibice birenga 8% aho mu mwaka wa 2023 gushika mu mwaka wa 2025 iryo deni ryavuye ku miliyaridi 5,500,000,000 vy'amafaranga y'amarundi aja ku miliyaridi 7,000,000,000 mu mafaranga y'amarundi nibiharo bitangwa n'ishiramwe riharanira tozwa ry'amakori no kugwiza umwimbo mu gihugu initiative ya citoyenne pour l'environnement et le développement durable isede mu mfunya funyo bavuga kwa ayo madeni abanyagigu atamenye ryari afatwa nikoreshwa ryayo munyamabanga muza bikogwa waryo baratazari niyo nzima amenyesha kwa mategeko ajanye n'idyo gufata madeni ariho ariko adakurikizwa mwirangurwa ry'imigambi alise ndayizeye
kubwo munyamabanga w'iryo shira hamwe amwe mu madeni igihugu gifata kugira kirangura imigambi abanyagihugu ntibaheza ngo bamenye ryari igihugu gifata ideni canke ingene riheza rigakoreshwa nkuko aha abisigura
haraho usanga uburyo bwo gutunganya cyane cyane ibyo bya madeni bifise ikibazo eka ndetse ugasanga rimwe na rimwe kandi abene igihugu ntibazi ingene bigenda kugira ngo igihugu gifate ideni ntibazi ingene ayo madeni afatwa akoreshwa
batazani yo nzima anegura kandi ko amategeko ajanywe n'ibyo gufata madeni ariho adaheza ngo yisungwe mu ikoreshwa ryayo kugira habe gukingira ubutunzi bw'igihugu
amategeko asanzwe hari ahubwo tukavuga duti mbega ayo mategeko abantu bose barazi ingene yaterezwa kuba akora kugira ngo tuvuge duti uburyo igihugu kironka bwabo buvuye ngaha canke ubuvuye muri amadeni mbega turashoboye koko gukoresha ayo mategeko kugira ngo dukingire nihagire agahengeri kahaba ubutunzi bw'igihugu bubandanye bukigirwa kandi bwisunuro
niyo nzima yemeza ko ibyo baba bitagenda neza iryo shira hamwe riheza rikabishira habona kugira bajeje gufata ingingo baheze bakosore aharagahaze
abene gihugu barazi ibibazo bihari ibyo rero nibyo twebwe nk'amashirahamwe ajeje gukebura atagenda neza tuvuga duti reka tubishira habona abafata ingingo nawe nyene babibone arahari agahaze arahari igihengeri bahazibiri
amwe mu havu bugi igihugu gikoresha mu migambi y'iterambere y'igihugu na makori n'amatagisi atozwa mu gihugu n'amadeni gifata mu gihugu no mu bindi bihugu mu myaka itatu iheze ideni ryiyongereye ibice birenga 8% aho mu mwaka w'2023 ideni ryarenga imiliyaridi 500 mu mafaranga y'amarundi nayo mu mwaka w'2025 ideni rikaba rirenga imiliyaridi 700 mu mafaranga y'amarundi
Alice Ndayizeye urakenwe hatanguje ku mugaragaro kuri uyu wa gatanu umugwi wigenga ujejwe urudandazwa rukwikikije amategeko umugwi ugizwe n'abantu bagera kuri 10 urongoye uwo mugwi Onezime ni yukuri hakaba yasavye abadandaza ko bokora bisunza amategeko adatuma bagenzi babo babahombera ni yukuri akaba anemeza ko hari hakiri intambamyi zuko hatari bwaboneka abafasha kugira ngo ayo mategeko y'urudandazwa aje mu ngiro
birasabwa neza yuko habaho ihiganwa mu rudandazwa atari ryo guhezanyayo kubera rero haba muri komeza haba muri iryo shira hamwe mpuzamakungurire y'urudandazwa haba muri yase haba muri seyase ibyo higanwa rijanye mu rudandazwa ridahizanya yo bisanzwe bitegekanijwe niyo ntumbero Burundi nabwo bwaseho iryo tegeko ni muri iyo ntumbero rero iryo tegeko ryari ryagiyeho mu mwaka w'2010 ntambamye no vuga yari hari yo kwishira mu ngiro yari yuko iryo tegeko nyene ryo nyene ryategekanya yuko habanza kujaho umugwi w'igihugu murabona ibi bisata ni bisata mu bisanzwe biba birimwo abantu bakora ibikorwa bitari bike ushobora gusanga hari abashobora gukora kugira ngo bashobore kuzivya ayandi mashirahamwe canke bashobore kuyanigira mu meshi canke ugasanga abantu bariko baragerageza guhindagura amazina atari mu ntumbero yuko ari guhindura izina gusa bisanzwe ariko ari mu ntumbero yuko ushobora gusanga bariko baranakwepa kuriha amatagisi canke babashaka kugira no vuga ibisata byinshi canke amashira hamwe menshi mugabo usanga akukira nubundi ishira hamwe rimwe canke umuntu umwe babadanaza bato bato canke abadanaza njabu kambibe ikintu ca mbere batangura kumenya nuko rino tegeko kuva umugwi ushizweho ryatanguye gushikwa mu ngiro no kuvuga mbere sabo gusa dusaba n'umurundi wese abona yuko hari ibintu bitari ko biragenda neza nkuko amategeko abivuga ikindi tubasaba nuko bumenya ibiri muri rino tegeko
Radio Indundi Culture inkuru y'imico kama
Mwavyumvise numwanya w'inkuru y'imico kama inkuru tubashikiriza imisi yose ya gatanu no munsi tubandanya ubumenyi n'ubuhinga kama bishimikiye ku buvuzi bw'inka n'iterambere ryabwo mu Burundi nko mu karere burimwe muhinga Ferdinand Mbera mihigo yanonoso ibijanye n'imico kama hamwe n'amayagwa vya Afrika asigura kwibi aho vyagumijwe cane ari mu bihugu vya Afrika vyaciyemwo intwaro yabongereza kurusha handi ariko ashima ko ubu no mu Burundi abahinga banonoso iby'imico bashobora gukorana n'abarazwe iryo tunga ndangakaranga inkuru y'imico kama tukatwategwe na mugenzi wacu Norris Nduwimana
afatiye ku murongo iherekanwa ry'ubwo bumenyi n'ubuhinga kama ryagirira kurikira ku isi no mu karere Burundi burimo nkuko twabibabwiye mu nkuru y'imico kama yaheruka Dr. Ferdinand Mberamihigo asigura ko mu gihe cya none ubuvuzi bw'inka bwazigamwe bikomeye mu bihugu byaciyemo intwaro y'abongereza gusumba handi kubera kuzigama imico
ini wacu ntibiratera imbere cyane muganga mu bihugu bimwe bimwe cyane cyane byakorinjwe n'abongereza kuko byo byaragumye ku muco gatoya nkizo za Kenya za Nigeria na za Ghana usanga na za Tanzania usanga biteye imbere kurusha uko biteye imbere ngaha ugasanga nibitikama mbere buhari imigambi yo kubigwiza
yamara rero ibyo biruko mu gihe mu Burundi abahinga bashingiye kugendereza mu bijanye n'ubworozi bagishoboye kwitorera imiti y'ibitungwa uwo mwigisha wa kaminuza habitangira karoro ku bihinka ishobora kwimiramwo
aho twibaza ngo nta bahinga b'ibintu bariyo hari abahinga b'inka babizi bashobora kugira bati inka irishije byatsi binini irima neza ivyo navyo bumva ko bica bijyana na kwa kumeregwa neza kwihinka nkuko n'umuvyeyi kugira ngo asame ategerezwa kuba amerewe neza mu mvunguro inka irarisha imana rero yarayiremeye ivyatsi bigaburira bikongera kandi bikayiba no kuvuga rero hariho ivyatsi babazi yuko ishobora kurisha hanyuma yashobora kuyima bigenze neza canke umuti bayiha babonye yatevye
abo ni nabo yemeza ko basigaye bemegwa n'abahinga banonosa iby'ubwo buvuzi mu mashure amahigwe ku bw'uwo mwigisha wa kaminuza
iciza nuko ubu hariho abatohoje bamaze gutegera ivyerekeye ubumenyi kama bagasharira begera abahinga bo muri kaminuza abahinga mu bindi bigo by'ubutohoje bavize ubumenyi kama bakabwira ubwo bumenyi bwabo hanyuma nabo bagaca baza bakavyiga neza hariho imiti kama ubu imaze kumenyekana ugasanga n'abahinga mu by'ubuvuzi bw'inka bize mu ishure bakugira bati uragenda ukoreje uyu muti kanaka
none by'ukuri inkomoko y'ibishingiye he Dr. Ferdinand Mberamihigo
byose mu bisanzwe bihera ku kantu kamwe ku kaburungu kamwe hanyuma bikagenda biratera intambwe rero bigashika kure no kuvuga uko abantu babihererekana mu karere akarere k'ubumenyi kaguma kaguka
mu gukomeza ubwo buvuzi kubwiwe bugaragaza ubumenyi n'ubuhinga kama by'abarundi mu gihe cya none uya nonosuye iby'imico n'amayaga gwa bya Afrika asanga atakoshoboka butoje buri ko bukogwa mu gihe cy'iterambere rya none budashikiriye bene bwo baburazwe n'ibisekuru byabo atahandi babikura atari muri ryagendereza n'ikoreshwa y'ibimera arivyo biti ntangamite
Norris Nduwimana ndagukengura kuri iyo nkuru y'imico kamari waduteguriye ni no kuri iyo nkuru nyene yawe turangije ko makuru yacu ku isa 12 minota 36 nkengurukire mwese mwari ko murayumviriza nkengurukire bagenzanje bafashije kuyegeranya kandi nkengurukire na Kofi Olivier Rubera intwari yamfashije mu ngabwi byuma Tiodone niyo yanzigamiye nabashikirije ndabifuriza kubandanya mugira umugoro wa mwiza mwese aho muherereye murakoze